ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Kuri internet mudusangiye kuri wayeshatu radio yacu voa.com. Ikaze makuru yo muri aka kanya kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi: ingabo za ONU muri Congo ziyemeje gufatanya n'ingabo z'igihugu kurwanya umutwe wa M23 no kurinda umujyi imijyi ya Kivu ya ruguru.
The objective of these operations is to protect Goma and Sake.
Uwo ni General Miranda Filo avuga ko biteguye kurinda imijyi ya Goma na Sake mu rasirazuba bwa Congo. Ubuyobozi bwa Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika burashaka kuvugurura umugambi w'ubuhahirane hagati ya Amerika na Afurika mbere yo kuwongerera. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yageze muri Israel gusaba iki gihugu kuba gihagaritse ibitero mu ntara ya Gaza. Naho Ukraine irashimira Amerika ibihano yafatiye abantu n'amashyirahamwe bagera ku 220 akorana n'Uburusiya. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Ubuyobozi bwa Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika burashaka gukorana na Congre kuvugurura amasezerano y'ubuhahirane hagati ya Amerika na Afurika aho kuyongera igihe gusa nta mpinduka. Eugene Mukankusi.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yabivuze uyu munsi kuwa gatanu. Uyu mugambi w'ubufatanye mu bucuruzi AGOA bivuze The African Growth and Opportunity Act wemejwe mu mwaka w'2000 ugamije gufasha ibihugu bya Afurika kuzamura ubukungu bwabyo, utanga amahirwe yo kugeza ibicuruzwa ku masoko ya Amerika bidatanze amahoro. Uteganyijwe kugeza mu kwezi kwa cyenda muri 2025 kandi umaze kongererwa igihe inshuro ebyiri. Ibihugu bya Afurika birashaka kubona indi myaka byibura 10 nta gihindutse kugira ngo bihumurize abanyemari n'abashoramari. Mu butumwa yatanze mu buryo bwa video, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yabwiye abari mu nama y'ubuhahirane hagati ya Amerika na Afurika y'Epfo muri Afurika y'Epfo ati Perezida Biden ashyigikiye byuzuye ko umugambi AGOA wongera kwemezwa, ariko ntabwo dushaka gusa kuwongerera igihe, turashaka gukorana na Kongere ya Amerika kugira ngo urusheho kuba mwiza. Nubwo uwo mugambi washyigikiwe n'abashingamateka ba Amerika ku mpande zombi, basanga ufite akamaro gakomeye bitewe n'ijambo Ubushinwa buvuga rikijyana muri Afurika, hari ukutumvikana ku bijyanye no kuvugurura. Abasenateri barenga 10 barakora ibishoboka ngo uwo mugambi wongererwe igihe vuba bwangu.
Mbere y'uko abasirikare b'umuryango w'abibumbye bashinzwe kurinda amahoro ikidal mu majyaruguru ya Mali bava mu bigo byabo kitaraganya kuwa kabiri, bashwanyaguje ibikoresho byabo banga ko bisingirwa n'inyeshyamba zari zikambitse hafi aho. Eugene Mukankusi aracyakomeza.
Nyuma gato y'uko amakamyo ya ONU ahagurutse, abarwanyi b'abatuarega batangaje ko bafashe iki kigo cya gisirikare. Amafoto yerekanwe ku mbuga nkoranyambaga kwa gatatu yasaga nagaragaza abaturage bapakira amakamyo ibintu byari bimaze gusahurwa, harimo amapine y'imodoka, insinga n'intebe. Abasirikare bayoboye Mali mu kwezi kwa gatandatu bategetse intumwa za ONU zari zimaze imyaka 10 mu gihugu zizwi ku izina rya MINUSMA kuhava. Ni igihe umubano w'iki gihugu n'ibihugu byahoze ari inshuti wagiyemo agatotsi. MINUSMA yihutishije ibikorwa byo kuva majyaruguru ya Mali yayogojwe n'imirwano hagati y'abarwanya ubutegetsi n'ingabo za guverinoma zishaka kubasimbura mu turere bazabavuyemo. Ubushyamirane bwabereye ku bigo byibura 2 by'ingabo za ONU bwakomerekeyemo abasirikare ba ONU barenga 10. Umuvugizi w'intumwa za ONU Fatoumata Senkou Nkaba yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ko ibikoresho bifite agaciro k'amamiliyari y'amadolari byahatikiriye. Hari amakuru avuga ko MINUSMA mbere yari yateganyije kuva ikidari hagati mu kwezi kwa 11. Ibikoresho byashwanyagujwe aho ikidari no ku bindi bigo 2 byo mu majyaruguru ya Mali byashoboraga kubanza kwakurwa n'amakamyo ya ONU, ariko agatsiko k'abasirikare bayoboye Mali kabafungiye inzira nk'uko ONU ibivuga. Intumwa z'uyu muryango zari zifite kugeza ku itariki ya 31 kwezi kwa 12 zigahambira. Kugeza ubu mu bakozi bawo 14,000 600 bamaze kugenda nk'uko umuvugizi w'uyu muryango yabitangaje.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yageze Israeli kuri uyu wa gatanu mu gihe ingabo z'iki gihugu zagose umujyi wa Gaza ejo ni mu kankusi. Turacyari kumwe
uyu mudiplomate wo mu rwego rwo hejuru wa Amerika. Byitezwe ko azakora ku buryo guverinoma ya Israeli iba ihagaritse ibitero byayo mu ntara ya Gaza, bityo imfashanyo y'ubutabazi ikabasha kwinjira kuri ubwo butaka. Blinken uyu munsi yagiranye inama na minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu n'abaminisitiri muri guverinoma ye. Uru ruzinduko ruje mu gihe cy'ibikorwa bya diplomasi ngo intambara hagati ya Israeli na Hamas itangiye gahenge. ONU n'imiryango itandukanye itanga imfashanyo bavuga ko guhagarika imirwano bikenewe kugira ngo ibibazo byugarije kiremwa muntu mu ntara ya Gaza birushaho gukara bibashe kwitabwaho. Kuri uyu wa gatanu, Israeli yohereje iwabo abakozi b'Abanyepalestine ibihumbi bari bagotewe n'imirwano muri Israeli nyuma y'uko Hamas igabye igitero muri iki gihugu mu kwezi hafi kumwe gushize. Bombe za Israeli zatumye abantu barenga icya kabiri cya miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu bo mu ntara ya Gaza bava mu ngo zabo. Ibiribwa, amazi na lisansi biragenda bikendera mu gihe ibitaro byaregewe n'ubwinshi bw'abarwayi kandi biri hafi kugwa. Ibyo bivugwa na minisitiri w'ubuzima muri Gaza. Uyu muyobozi yongeraho ko Abanyepalestine barenga ibihumbi icyenda baguye muri iyi ntambara, bakaba biganjemo abagore n'abana. Abantu barenga ibihumbi 32 barakomeretse, abo bose barimo abasivili n'abarwanyi. Ku ruhande rwa Israeli, abantu bagera mu 540 barakomeretse kuva ingabo zitangiye kurwanira ku butaka. Hakiyongeraho abarenga 1400 bishwe, harimo abasirikare 19 ba Israeli bishwe ubwo Hamas yateraga amajyepfo ya Israeli ku itariki ya 7 ukwezi kwa 10. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata Hamas nk'umutwe w'iterabwoba.
Ijwi rya Amerika ibajyane muri Ukraine, naho icyo gihugu gishimira Amerika ibihano yafatiye abantu n'amashyirahamwe agera kuri 220 akorana n'Uburusiya. Diane Nini Nahazwe.
President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yishimiye ibihano bishasha Amerika yafatiye impande zitandukanye zifasha Uburusiya, avuga ko ari ibihano bikarishe. Ibihano bishasha vya Amerika vyega abantu n'amashirahamwe yo mu Bushinwa, Turukiya na Emirati Zunze z'Abarabu. Impande zose zegwa n'ivyo bihano bishasha vya Amerika zagirizwa gufasha Uburusiya mu ntambara burimwo na Ukraine. Hagataho, Ukraine ivuga ko ibitero vya bombe Uburusiya bwaraye bugavye mu ntara ya Kherson vyahitanye abasivile babiri barimo umutamakazi w'imyaka 81 n'uwundi w'imyaka 60. Bomi vyabasanze ku muhana wabo aho bari bari. Abantu bane ni bamaze kumenyekana ko bakomerekejwe n'izo bombe zasenyuye inyubakwa zitatangaje igitigiri. Intara ya Kherson Uburusiya bwaraye bugavyemo igitero ifatwa nk'ikirindiro nkoramutima ntambara y'Uburusiya na Ukraine kwera yegereye intara ya Crimea Uburusiya bwigaruriye mu 2014. Mu kwezi kwa 11 kuno mwaka niho Ukraine yisubije iyo ntara ya Kherson Uburusiya bwari bwarigaruriye. Ku rundi ruhande, Uburusiya bwavuze ko Ukraine iri kikina n'umuriro. Ni nyuma y'igitero c'indege zitagira umudereva Ukraine yagavye mu micungararo y'uruganda rw'ubumara bwa nucléaire rurahitwa Zaporizhia. Uburusiya bugenzura ugo ruganda kuva mu 2022. Umushikiranganje ajeje kwivuna basi mu Burusiya yatangaje ko ingabo z'igihugu ciwe zakoreye indege zitagira umudereva 8 za Ukraine. Izo ndege zari muzagavye ivyo bitero.
Ukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri w'eshatu radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook na X, manadusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ishyirahamwe ryita ku mibereho y'abana mu Burundi rihangayikishijwe n'ubwiyongere bw'abana baba mu mihanda mu mujyi wa Ngozi uri mu majyaruguru y'igihugu. FNADEB ivuga ko muri uwo mujyi ubu habarurwa abana bagera kuri 500 basaba leta guhagurukira icyo kibazo. Desire Hatungimana.
Igisagara cya Ngozi mu rwego rw'u Burundi ni kimwe mu bisagara biteye imbere mu gihugu, cabayeho kuva mu mwaka w'1920 gishinzwe n'ababirigi. Mu mwaka w'2020 niho hahimbazwa imyaka 100 icyo gisagara cyari kimaze kivutse. Staneri wa komine Ngozi Joseph Martin Bucumi amenyesha ko aba muri icyo gisagara ubu baba 140 komine yose ya Ngozi icyo gisagara ikukira ikaba irimo abantu barenga gato 220. uno munsi muri ico gisagara haribonekeza abana bo mwibarora ku bwinshi umuhuza bikogwa wa FENADEB urunani rw'amashyira hamwe yita ineza y'abana mu ntara ya Ngozi Jean Bosco ndayiragije amenyesha ko abo bana ubarenga 500 bagerereje rero n'umurango ku murango abo bana bibonekeza ahahurira abantu benshi nko ku masoko amasengero ahari ubunywero basega ahandi bagaragara cyane ni muri quartier ya Kigarama quartier Shikiro na quartier Swahili asanzwe haba abantu benshi kandi ba mikoro make iyo bugorovye hari bamwe baba bajyamye ku mabaraza y'amaduka abandi bari mu mifurege aho kenshi bafatira ibyo byabwenge muri ayo masaha y'ijoro bakoramo batandukanye harimo kwiba no gufata abigeme ku nguvu nk'uko bishikirizwa n'abanyagihugu baba muri icyo gisagara ijwi rya Amerika ryaraganiriye n'abo bana aho bari ku isoko nkuru ya Ngozi benshi bamenyesha ko bavuye aho kubera ubukene ariko hari n'abiyemangira ko bageze aho bari uno munsi kubera ubugaba kandi ko babayeho mu buzima bubi cyane igitangaje nuko abipfuza gusubira iwabo bari imparurwa
apfuye muhira kubera inzara nyine tugaca tuza kuronda nino mu isoko kubera muhira nyine nta kuntu bo dusura mu isoko tuza turabura ibyo turaronda rino yoroko tuza turasaba abo babose
navuye kubera atababye ifishi kubera bapfu
bituma navuye muhira ni kubera amayihene ngende kuragira kizirona cy'abashyango kubantu hari ngo kumfunga nkiri umwana
ubugaba bwanje bazanaye n'umuntu ashaka kumbwira ngo inze guhiga akazi no cyashura kabura camitanwa kuzandara baramwibarabara
abanyagihugu babaho mu gisagara cya Ngozi bamenyesha ko abana bo mwibarabara bateza umutekano muke bamenyesha ko bimaze kurenga ihaniro
nabana badutera ubwoba turiko turataha twebwe nk'abakenyezi bashaka gufatwara telefone abana bacu bariko baratabavuye muri kuru ku mugoroba barabatera ubwoba bagashaka kubafata natwe turagira ubwoba kusha naho twibaza ko bodufata ku ngufu
amakosa bakora n'amakosa menshi cyane kiretse nuko atanico bibanga bariba baragwana barafata abantu ku ngufu eka bakagerera n'imico itabereye abana mu Burundi
abanyagihugu bo mu gisagara cya Ngozi basabajejwe intwaro n'umutekano gutorera imuti ico kibazo amenyesha ko bitumvikana igituma abo bana mwibarabara bigira kagara maruganda mu gihugu kirimo amategeko
abo bana bari bakwiye ko bo bashira ahantu hamwe bakabigisha imigambi bakabigisha imyuga bakabaha ico bakora ubona nta kintu na kimwe nta nubigisha indero kene nuko bo bashira hamwe bakaza kabigisha indero bakagisha imico y'abarundi
dusaba ko bo basubiza mu ngo zabo canke bakagira ikigo kirera abana bo mwibarabara ntibasubireho ntaco batinya
aho mendagabwa arongoye ibiro bijejwe iterambere y'ingo n'imibano mu ntara ya Ngozi kirubushikiranganje bwo gufatana mu nda amenyesha ko ibituma abana bahurumbira barabara bimaze kumenyekana ngo nubukene mu miryango abandi n'abana bafatwa nabi na cane cane na bamukase n'abandi bigaba bananiranye mu miryango yamenyeshejwe igihe Amerika ko iyi ngwara ibonetse kuyivura biheza bikoroha ati mu minsi mike ico kibazo kizokemuka
ubushikiranganje baramaze kubibona neza yuko ikibazo iyo kiri hariya nyene iyo umwana bayacapfa nico gituma bariko baragerageza no kurondera ahantu babakuye mu ibarabara bo mari minsi mikeyi mu kugira haba amatohoza namba ari ubukene barabe ingene uwo muryango naho utokira mu gubwo bukene bwogabanuka namba uwo mwana yahunze kubera afashwe nabi impanuro uwo muryango kugira umwana afatwe neza binashobotse ugasanga uwo muryango ntiyokunda kwa ubamwe bakamuronera undi muryango uwo mutunga ngo uwo muryango nawo ugafashwe
muri FENADEB bamenyesha ko atacizere ko icyo kibazo kigiye gukemuka vuba kuko babikora nabi kandi mashyira hamwe yita ineza y'abana adasiba kubagira inama Jean Bosco ndayiragije umuhuza ariko kwa FENADEB mu ntara ya Ngozi yavyiganijwe iri Amerika
bakura mu ibarabara babakubita hamwe abana buraswa ari bigaba benshi mu kuburiza imiduga bakabakubita hanyuma agaca batwara mwibohero mu kurindira yuko ko muri imiryango ibatura cyangwa amakomine basubiza iwabo ku busanzwe ico twoshira imbere cyangwa twosaba ni uko igihe kugwa cokogwa neza mu mutekano kuko umwana tuzaba kuba ahantu habiri ni muhira cyangwa ku ishuri bidashoboka rero kuba aho hantu habiri leta isaba kugira integuro nziza nkuko tubiyaga mu manama kandi leta nayo nyine bitegekanya hagati y'integuro abana bakugwa mu ibarabara bagashirwa mu bigo
ibiharuro duhabwa n'urunani FENADEB yerekana ko mu Burundi bwose harugwa abana mu ibarabara bari munsi y'imyaka 18 bashiki ibihumbi indwi igisagara cya Bujumbura cyonyine kirimo abarenga ibihumbi bitanu igisagara cya Ngozi kikaza ubugira kabiri Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
aho mu Burundi kandi hari abaturage batandukanye bavuga ko hari ibibazo bibugarije byari bikwiriye gukorerwa ubuvugizi no gushakirwa umuti n'abadepite, ariko bavuga ko babaheruka babatora bakurikiranira hafi bera muri icyo gihugu nabo bemeza ko abadepite badakora neza ibyo batorewe bakanatinya kuvugira abaturage kubera amashyaka barimo. Kerive Ndayishimiye
Kingamateka tuba twabatoye kugira ngo batuvugire ni tuba twize ko batuvugira ariko turarindirizwe ijyabo tukaribura.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi baganiriye n'abakunzi b'ijuru Amerika bavuga ko intumwa z'abanyagihugu bitoreye baziheruka bazitora gusa.
Abashingamateka iyo tubatoye mbega ino arasubira kukugarukira? Oya, nta mushingamateka bamutoye asubira kugarukira, asubira kugaruka ayandi matora yegereje kugira ngo bamutore kandi
kubera ko tuba twabatoye bara bicho cyose cyo shobora kubera ngo giteze imbere umunyagihugu bagishike ko bavugire
basubira kucizere bari babafitiye babatora catakaye kuko ibibazo baba bafise ku mitumba aho baba bataronka babibashikanira imbere.
Icizere nta shadow office kubera iminsi bamaze batowe ni myinshi kiretse babasubiye ko nk'umukuru w'inama ashinga amateka nyine akababwira ati mwebwe muribuka icyo abanyagihugu babatoreye tora tubatwize ko batuvugira ariko turarindirizwe ijyabo tukaribura
kudukurikirana bakabona ingorane dufise tukabasaba ibintu tubuze tudafise mu mitumbi wacu tubabona.
Muri abo banyagihugu twaganiriye harimo n'abo mu gisagara cha Bujumbura nabo bemeza ko mu bibazo bibabangamiye bamaranye igihe abashinga amateka bari bakwiye kuba barabitoreye umuti. Ibyo nabyo harimo ikibazo cy'amazi, umuyaga nkuba n'ibindi nk'uko babisigura.
None ko n'uwo muyaga nkuba tawo dufise amabarabara ubona hajanjaguritse aho umuntu aca nijaguja mu mazi.
Uyu munyagihugu asaba ko imbere y'uko abashinga amateka bemeza amategeko boje babanza kwisunga ibyiyumviro by'abanyagihugu.
Cokorwa ubu nuko abashinga amateka botora amategeko bisunze ibyiyumviro bakuye mu banyagihugu, icyo cyabafasha kugira abanyagihugu begerane no mu byiyumviro byabo.
Rimwe mu mashyirahamwe yigenga kurikiranira hafi bibera mu Burundi ryaganiriye n'ijwi ry'Amerika rivuga ko abashinga amateka bari bakwiye kuba abambere mu kuraba no gutorera inyishu ibihanze Abarundi. Nibigira Gerve nicegera cy'urongoye ishyirahamwe ry'Abarundi b'intungane.
Abashinga amateka bateza kuba abantu ubwa mbere aho bafise umenyi wa gice cyakabiri kandi n'uko bamenye yuko bafise guhara inyamukuru mu kwerekana ibitagendera neza kubera bafite uburenganzira bafise ahantu heza habereye ho gushikiriza ibitagenda baseze kubikuramo ubwoba ntibaba gusamwa za gutora baduza intoshe gusa.
Gervais Nibigira anavuga kandi ko abashinga amateka batinya kuvugira abanyagihugu kuko benshi baba bari mu kwaha kw'imigambwe bagatinya kuvuga ibitagenda kugira ntibatakaze ibibanza bahawe.
Umushinga amateka ntaza yumve neza yuko afise icyatenda kwishyura abanyagihugu bamushyizeho kubera yashyizeho n'umugambwe nibo bamushyize ku rutonde anafise icyo batinya bavuga ati ngo bavuge ibitagenda kandi umugambwe ushobora guca kugirira nabi. Ariko usanga batura amategeko ugasanga yatoye kubera yabonye ko mukuru w'umugambwe canke mu nama y'umugambwe babwiye ati nizotore itegeko ugasanga itegeko ryanameze neza.
Umukuru w'inama ashinga amateka Daniel Gerazi Ndabirabe aherutse gukebura barongoye ndetse no mu bisata bitandukanye abasaba kureka ingendo yo gutuma abandi igikorwa bashinzwe. Ibyo yise ko ari ingwara yateye mu bahagarariye abandi bigatuma ibintu byose biteba.
Ugasanga rero mu bisata bitandukanye abantu nubwo bize bakagira amadiplome wanashaka kamwe akomeye ariko bafata ingendo yuko ibikorwa baza babituma abakonsultant, cyo ni ikibazo gikomeye. Abantu barize mugabo hageze ibikorwa nyabikorwa pratique agaca bikora ku basconsultant harimo akantu kameze nk'akagwara ariyo mpamvu ibintu biteba.
Aha yabajije abashinga amateka igituma bataja ku maradiyo ngo bashikirize ibitagenda neza bityo haboneka umuti w'ibibazo bitandukanye. Ndabirabe yagarutse kandi ku kibazo c'abishinga kujya ibiturire ntibakorere igihugu.
Abashinga amateka izo ngeso twagiye tuvuga none ko mutaja no ku maradiyo mwebwe abashinga amateka kujya ibintu nk'ibyo ngo mubivuge kumbure byoshora guhumura abarundi bamwe bamwe bakavuga ibutsimo bakaje ibuntu no gufungura gusa kumeregwa neza no gukora imigambi y'ukwiba kurya za ruswa nimba abantu badashaka kugira ngo bakore akazi bajejwe nimutinye kubahana natwe tuzoheza tubashigikire.
Mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi rirerekana neza ibikorwa by'umushinga mateka ko mu byajejwe hazi imbere kuvugira umunyagihugu mu ngingo ya 155 rirerekana ko bashinga mateka badashobora gukurikiranwa canke ngo bafatwe bafungwe canke bacigura banza kubera ibyo bavuze canke kubera ingene batoye mwirangurwa ry'amabanga yabo. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ijwi ry'Amerika ibajyane ku nkuru yacu nyamukuru iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho ingabo za ONU ziri mu butumwa mu icyo gihugu zatangaje ko zigiye gufatanya n'ingabo za Kongo mu kurinda umujyi wa Goma uri mu ntara ya Kivu ya ruguru kugira ngo utigarurwa n'inyeshyamba za M23. Byavugiwe mu kiganiro ubuyobozi ku mpande zombi bwagiranye n'abanyamakuru muri uwo mujyi. Umunyamakuru Ali Asanka Darius Igoma yabikurikiye.
Ibi bitangajwe mu gihe hasigaye ukwezi kumwe gusa kugira ngo izi ngabo za Loni zizwi nka MONUSCO zibe zatangiye kuva muri Congo. Gukurwa kw'izi ngabo muri iki gihugu kimaze igihe mu bibazo by'umutekano muke byasabwe na Congo. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa gatanu mu mujyi wa Goma, abayobozi ba gisirikare ku ruhande rwa Loni na Congo batangaje ko biyemeje gukorana mu kurinda umujyi wa Goma n'undi muto wa Sake uri mu birometero 27 ugana mu karere ka Masisi. Ni muri operasiyo bise Springbox. General Miranda Filo uyobora ingabo za MONUSCO muri Congo yavuze ko babikoze nyuma yuko imirwano hagati ingabo za leta n'inyeshamba za M23 ikomeje kwegera umujyi wa Goma. Iyo mirwano imaze iminsi ibera mu duce twa Kibumba na Buhumba muri teritwari ya Nyiragongo no hafi y'umujyi muto wa Sake. Uyu musirikare mukuru avuga ko ubufatanye bwabo bugamije guca intege umuvuduko wa M23. Ibyo nashakaga kubwira abaturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru muri rusange no kubyumwihariko abigoma n'Isake nuko ntabwo twabasiga na rimwe. Turacyari kumwe hano hamwe n'ingabo za FARDC mu kurengera abaturage b'igoma n'Isake. Aya makuru yakiriwe mu buryo butandukanye n'abatuye intara ya Kivu ya ruguru barimo abatuye umujyi wa Goma. Hari abatangajwe n'iki cyemezo gitangajwe hasigaye iminsi mike ngo amatora abe no gutaha kw'ingabo za Loni. Inosa Gasimba n'umusesenguzi w'ibibazo bya politike akomoka i Masisi ahakomeje kuvugwa imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta.
Ndabaza ni ukubera iki MONUSCO ifashe icyo cyemezo mbere yuko ukwezi kumwe gushira kugira ngo batahe iwabo mu bihugu byabohereje hano iwacu bakagira impuhwe z'umujyi wa Goma bataragize impuhwe z'abari abaturage bahunze iwabo bari hano mu nkambi bari kwicwa n'inzara bari kwicwa n'uburwayi bari kubura ibiryo bamaze yo kuryama bakaba bari mu mahema abazungu bari kwirwa bari gutembera mu modoka nziza bagahembwa neza bakarya neza abaturage bo baje kuvuga ngo bashakire umutekano bakaba bari guhangayika hano mu nkambi zungurutse Goma.
Johnson Ishara umwe mu bahagarariye amashyirahamwe arwanira impinduka we asanga izi ngabo zidafite intwaro zishobora kurwanya M23.
Ikibazo MONUSCO yagombaga kudusubizaho ni ukumenya niba imaze kubona intwaro zihagije kuko ubushize yavuze ko M23 ifite intwaro nyinshi kuyiri.
Mugenzi we Inosa Gasimba we asanga ubu hari uburyo MONUSCO yahisemo bwo kurangaza abanyekongo. Avuga ko MONUSCO idashobora gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa isigaje. Yongeye ko gutaha kw'izi ingabo za MONUSCO aricyo cyangombwa muri iki gihe.
Perezida wacu Felix Tshisekedi yabahaye ultimatum yagiye kuri Nations Unies muri diskuri ya nyuma abwira ati mutahe wanyu imyaka 20 muri kuzunguruka iwacu nkimbura mukoro nimuhaguruke mutahe twe twenyine tuzifatira umutekano wacu. MONUSCO ntacyo yatwigisha ahubwo mwira arabazalendo bakenyere bifashije cyane kugira ngo barebe ko baho umutekano ari umugi wa Goma noneho tubereke yuko ntacyo MONUSCO imaze.
Ku ruhande rwa leta nabwo uyu mwanzuro bawubona kimwe n'abaturage. Colonel Guillaume Njike umuvugizi w'ingabo za leta n'uwa guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru ya jakirie neza. Colonel Guillaume Njike yavuze ku ingabo za Monisco hari umufatanyabikorwa ukomeye w'ingabo za leta ya Congo, arasaba ko abaturage bashigikira ubufatanye.
Il y a cette intention manifestée par la Monisco.
Niko ushate bwa Monisco bwo kugufasha mu kurwana mu buryo bwo kurinda igoma n'isake mu gihe cyose uyu mugi naho navuze mbere ushobora guterwa n'umwanzi. Monisco n'umufatanyabikorwa wacu mu gihe cyose, nabwo twamusuzugura kuko twongeye gukorana ibeni mu ntara ya Kivu ya ruguru no mu mujyi wa Goma. Hashize igihe hategurwa imyigaragambyo yamagana ingabo za Loni, igasaba ko izi ngabo ziva mu gihugu. Tubibutse ko mu 2012 inyeshamba za M23 zafashe umujyi wa Goma ziza kuvamo mu bwumvikane. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha umuvugizi wa M23 ariko ntitwashobora kumubona kuri telefoni ye igendanwa. Kugeza ubu na kigaragaza ko izi nyeshamba ziteguye gufata umujyi wa Goma. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Amashyirahamwe yita ku mpunzi muri Uganda aravuga ko ahangayikishijwe n'uko imfashanyo zikomeje kugabanuka, bimeze uko mu gihe ivuga yuko ibiribwa nabyo bishobora gushira niba nta gikozwe. Ignatius Baizi, byifashe bite?
Bitandukanye na mbere, iyo uzenguruka muri inkambi ya Nakivare ubona imirima mike y'ibiribwa bihinzwe n'impunzi. Ahubwo ikigaragara ni ukwiyongera kw'amazu y'abakomeje kugana inkambi. Amasambu yari agenewe guhingwa buhoro buhoro agenda ahinduka amazu. Iri zamuka ry'umubare w'impunzi ryatewe n'umutekano muke ukomeje kwibasira akarere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ibihugu by'ibituranyi birimo Congo na Sudani, Uburundi na Sudani y'Epfo. Aha ni Kashujwa, hano ni mu kigo cyakiri impunzi nsha mbere yo kwinjizwa mu nkambi. Bamara iminsi mike aha kandi bahabwa amafunguro ya buri munsi. Nasanze bahabwa ifunguro rya saa sita. Iri gabanuka ry'inkunga yo gufasha impunzi byatumye umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi WFP nawo ugabanya ibyo watangaga kugeza kuri 30%, bihwanye n'ibiro bitandatu by'ibigori na bitandatu by'ibishyimbo ku mpunzi zimwe na zimwe. Bwana Santo Asimwe ukuri ryo shirahamwe muri Nakivare avuga ko nibyo bikeya nabyo bishobora kubura mu mezi atatu ari imbere.
We are talking about 78 to 79 US million dollars by 2020.
Kuvuga hafi imiliyoni 78 kugeza kuri 79 z'amadolari y'Amanyamerika kuba yabonetse kugeza mu kwezi kwa kabiri 2024. Icyo gihe kiramutse kigeze tutarabona ayo mafaranga, hazaba havugwa indi nkuru, inkuru yo kwiheba n'amakuba, kandi ari nayo nkuru impunzi zihunga. Ntidushaka ko ibyo bibabaho bari hano muri Uganda. Uko ibintu bihagaraye ubu ngubu, impunzi zibayeho zitabayeho. Ariko impunzi ziravuga iki kuri iki kibazo? Biragaragara ko ibyo zifata rwose ari bike cyane ku buryo bitatunga umuntu kumara ukwezi kose. Naganiriye na bamwe muri bo.
Impunzi iyo zibaze kagera zibazigo kandi babara batishoboye, nta rutoki bafise, nta kawa bafise basoromamwo. Igihe nk'umuryango utabara imbabare cyo wakura amaboko impunzi, nta kabuza zimwe zapfa izindi zakwiba.
Kuba pamu itagifise ubushobozi bwo kugaburira impunzi si gitangaza, kuko impunzi ziragwirirana kumwanya kumwanya kandi ntambara ni nyinshi ku isi yose.
Bwana Santo akomeza avuga ko impunzi zimwe zakuye burundu ku biryo wakaba zitunze, ariko izo ni impunzi zimeze zite?
And I think we are talking about 5%. We first assessed.
Ati izo ni impunzi zigera kuri 5%. Twabanje gusuzuma dukoresheje amakuru yakusanyijwe ku muntu ku giti cye kugira ngo tumenye imiterere yabo itandukanye, bidufashe kumenya abamerewe nabi cyane kuruta abandi n'abadakwiriye ubufasha. Binyuze mu bukangurambaga, abakuwe ku biryo bamaze gusobanukirwa ko ibyo bakuweho bifasha abandi batameze neza kandi ko barimo gufasha kurokora ubuzima. Mu by'ukuri bamwe muri bo bumva ko nabo babaye abaterankunga. ubufasha bwacu buyoborwa n'ibintu bibiri ari byo gutanga ibiboneka kandi dushoboye nubwo tubatuzi ko bidahagije.
Even when we know it's not sufficient enough.
Impunzi imwe zatangiye gushakisha ubundi buryo zabaho mu gihe ibyo zisigaye zigenerwa bitakizitunga nk'iyo muri Congo ikora ibintu by'imyuga.
Njyewe nkora ibikomo nkabikata mu mahembe, nkakora n'utunigi n'amaherena, byose mbikora mu mahembe. Naje kwigira inama yo gutangira gushaka utuntu nakora kugira ngo nshobore kubaho. Kuko amaherena nyashyira ahantu abakobwa n'abagore bakunda utuntu turi natirere baragura bakambara.
Ni Bufaransa birateganya inama i Geneva mu Swisse mu kwezi kwa 12 y'umwaka kugira ngo basabe isi kwihutira gutabara mu gutanga ubufasha bukenewe kubeshaho izi mpunzi zibarirwa mu miliyoni 1,500,000 mbere y'uko isi ibona ikindi cyago cy'abantu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Nshuti mwari muduteza matwi amakuru twabagezagaho naha tuyasoreje. Mukomeza kugira umugoroba mwiza na weekend nziza. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.